bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabahaye mwiriwe n'ikaze nshuti bakunzi bira dijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe
na Eugenia Mukankusi nanye ndabaramukije kandi nanye mbaye ikaze mu biganiro byanyu.
Bayobozi b'amashuri barabizi mu gihe umwana ashitse yaje azanye ibyangombwa baraheza bakamwakira bivanye nahageze igihe nikiraba kirekire cyane ku buryo umwana yoca amara umwaka wose ari mu
Uyu n'umuyobozi ajeje gutahukana impunzi no gusubiza mu vyabo ababiteshejwe mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi. Madame Chantal Hatungimana asigura ivyo leta y'u Burundi yateguriye abarundi bariko barahunguka.
Ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe ziri mu butumwa muri Somalia zizatangira kuvayo muri uku kwezi gutaha kwa 12.
Amerika igabisha ko umutekano atako yifashe mu gihugu cy'u Burundi.
Mbere y'igihe ntarengwa urukiko rw'ikirenga rwa Kenya rwagejweho amasinya y'abatemera icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida. Hayo masinya arareba impande zose zitumvikana kuri iryo tora. Izi nkuru rero hamwe n'izindi twabateguriye turazibageza ku buryo burambuye mu kanya. Tutangire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Leta zunze ubumwe za Amerika zongereje ikiringo cy'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika rishyira igihugu mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye yisunze ikibazo cy'u Burundi. Amerika isigura ko ivyo vyatewe n'umutekano muke mu Burundi waranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi arimo ihohoterwa rifatiye ku mvo za politiki. Uyu mutekano muke hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi Amerika itangaza ko vyabangamiye itsimbatazwa ry'amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no mu karere buherereyemwo. Mu itegeko rero rya perezida Donald Trump ryo kuri no wa mbere itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa 11, Amerika ivuga ko icuka ca politike kiri mu Burundi kigeramiye umutekano wa politike mpuzamakungu ya Leta Zunze za Amerika. Kubw'iyumvo ingingo Amerika yafashe yo kwama igavye yatanguye kuja mu ngiro mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2015 mu ntumbero yo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu Burundi izobandanya. Inyuma y'itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2017 mu kindi kiringo cy'umwaka umwe, perezida wa Amerika mu ikete giwe ryo kuri no wa mbere yashizemo ivyo ngingo yasozereye avuga ko iri tegeko ryiwe rigiye gushigwa mu gitabo cy'ububiko bw'igihugu bidatevye rikarungikirwa inama nkenguzamateka na nshingamateka ya Amerika.
Radijwi rya Amerika. Ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zizatangira kuva muri Somalia mu kwezi gutaha kwa 12, ibivugwa n'umuyobozi w'ingabo za Afrika yunze ubumwe ziri mu butumwa muri icyo gihugu. Francisco Madeira mu nama yagiranye n'abanyamakuru i Mogadishu yababwiye ko abasirikare 1000 bava mu bihugu byatanze ingabo muri ubwo butumwa bazatangira kuva muri Somalia. Abo basirikare baturuka mu bihugu bya Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya na Djibouti. Ibyo bihugu byohereje abasirikare mu mutwe w'ingabo uzwi ku izina rya AMISOM bimaze umwaka biburira ko bishobora gukura abasirikare babyo muri Somalia. AMISOM imaze igihe ifasha guverinoma ya Somalia guhangana n'umutwe w'abarwanyi wa Al-Shabab n'ukuva mu mwaka wa 2007. Madeira yavuze ko hazakoreshwa ubushishozi mu gukura abasirikare muri Somalia hakorwa ku buryo umutekano w'abanyasomalia udahungabana. Muri Kenya ho mu gihe abanyakenya benshi batekerezaga ko igihe cy'itora rirerire babonye mu gihugu kirangiye, inyandiko ziriho amasinya yamagana uburyo byakozwe yagejwe ku rukiko rw'ikirenga mbere y'igihe ntarengwa kuwa mbere nijoro. Ayo masinya harareba impande zose zitumvikana ku itora rya perezida. Izo ni komisiyo y'itora, umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga na perezida Uhuru Kenyatta. Haruni Mwao wahoze ari umunyamategeko yageje ku rukiko ayo masinya yamagana komisiyo y'amatora, umuyobozi wayo na perezida Kenyatta wa Kenya. Mwao ntiyemera icyiciro cya kabiri cy'itora rya perezida ryabaye ku itariki 23 y'ukwezi kwa 10, avuga ko ryakozwe binyuranije n'icyerekezo cyatanzwe n'urukiko rw'ikirenga, itegeko nshinga ndetse n'amategeko arebana n'amatora. ikigo kitegamiye kuri leta The Institute for Democracy Democratic Governance nacyo cyatanze amasinya yamagana abategetsi benshi mu rugaga rutavuga rumwe n'ubutegetsi ruzwi nka NASA barimo umuyobozi Raila Odinga kuba baragerageze kuyobya itora kuritesha agaciro no kurwanya itora rishya uko byari biteganijwe n'urukiko rw'ikirenga. Undi wagezeje amasinya ku rukiko rw'ikirenga ni Khalif Khalifa, umuyobozi w'umuryango w'abayisilamu urengera uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro cyawo i Mombasa. Khalifa yatangaje yafatanije na Njongjo Mwe, umuyobozi wa komisiyo mpuzamahanga y'abacamanza. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko programu y'intwaro nukleyeri na misile ya Korea ya ruguru ibangamiye kandi ikaba ikeneye ibangamiye isi yose kandi ikaba ikeneye igikorwa cy'isi yose. Perezida Trump yanenze ibihugu bishyigikiye ingoma ya Kim Jong-un. Yagize ati, ntibyemewe ko ibihugu byaha intwaro n'amafaranga ubuyobozi burushaho kugaragaza ko bushobora guteza amakuba. Mu gihe dushakira hamwe igisubizo dukoresheje uburyo bwose dufite hatarimo ubwa gisirikari, Amerika yiteguye kwirwanaho no kurengera ibindi bihugu by'inshuti ikoresheje uburyo bwose bwa gisirikari butaboneka ahandi igihe byaba ngombwa. Ibi Trump yabivuze kuri wa kabiri mu nama yagiranye n'abanyamakuru ari kumwe na mugenzi we wa Korea y'Epfo Moon Jae-in i Seoul ku ngoro ya Perezida Blue House. Perezida wa Amerika yavuze ko ibihugu byombi bidashobora kwemerera Pyongyang kubangamira ibyo twubatse byose. Nuko yabivuze ati, kuva impande zombi zarafatanije kurwanya intambara ya Korea mu myaka irenga 60 ishize. Trump yageze umuyobozi yareze umuyobozi wa Korea ya ruguru gushaka guhungabanya ubuzima bwa miliyoni na miliyoni z'inzirakarengane ku maherere. Trump yakomeje agira ati, ndizera ko Korea ya ruguru izashyira mu gaciro igakora igikwiye iza kumeza ibiganiro. Yongeraho ko Washington na Seoul birimo gukorera hamwe bishaka igisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro ku bireba Korea ya ruguru. Trump na Madamu we Melania bageze i Seoul muri Korea y'Epfo kuri uyu wa kabiri, aho batangiriye uruzinduko rw'iminsi ibiri ku nkambi ya gisirikari Humphreys. Ni ikigo cya gisirikari giherereye mu birometero hafi ijana uvuye ku mupaka utarangwamo ingabo utandukanya Korea ya ruguru igendera ku matwara ya gikomunisiti na Korea y'Epfo igendera ku ya demokarasi. Igitero cyakoreshejwemo bombe n'imbunda ku cyicaro cya televiziyo yigenga yo muri Afghanistan i Kabul kuri wa kabiri cyahitanye abantu bane gikomerekeramo abarenga 20. Umutwe wa leta ya Kiyisilamu higambye ko hari wagabye icyo gitero kuri televiziyo Shamshad muri uwo mujyi i Kabul. Ababonye byabaye bavuze ko icyo gitero cyabaye mu gitondo cyatangiye umwiyahuzi wakekwagaho gutega bombe aha uburyo abari bateye bwo kwinjira mu nzu. Ibindi bisasu bitatu byumvikanye biturika muri icyo gihe aho hari hagoswe. Byamaze amasaha menshi mbere y'uko ingabo zishinzwe umutekano zirasa abagabye icyo gitero. Nyuma yo guhagarika ibiganiro bya radio televiziyo yongeye gutangaza ivuga iti, igitero kuri televiziyo Shamhad cyahagaze.
Tongere tubahe ikaze haya makuru y'ijuru ya Amerika muyumvira yakurikirana iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijuru ya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi naho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Inshuti tubibutse ko mushobora no kutugeraho mukoresha adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook kuri adresse radio yacu VOA. Site yacu urubuga rwa internet ni www.radioyacuvewa.com. Dukomereze ibiganiro by'ijwi ry'Amerika mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Rwanda aho urukiko rukuru rwasubitse urubanza rw'ubujurire bwabo mu muryango wa Rwigara baburana ku ngingo ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Impamvu isubikwa ry'urubanza zishingiye kuba umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara, atari yunganiwe, ndetse na nyina umubyara Adeline Rwigara hakaba yararwaye. Ubutabera bw'u Rwanda bubarega ibyaha byo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda, bo bakavuga ko bishingiye kuri politiki. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa, yakurikiranye uru rubanza.
Diane Rwigara yagejejwe ku rukiko rukuru ari mu modoka ya gereza ifite ibirahure byijimye. Yayisohotsemo akikijwe n'abacungagereza babiri b'abagore, umwe ibumoso undi buryo, mukuru wabo abari imbere n'undi wari inyuma n'imbunda. Yari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa bafunzwe atari mu mapingu, n'isakoshi y'umukara ku rutugu. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda aragaragara mu isura y'umuntu ukeye kandi usa n'utarahungabanijwe n'imibereho y'uburoko. Mu rukiko yagaragaye atunganiwe mu mategeko na Maitre Pierre Celestin Buhuru, kandi nyina umubyara nawe ntiyagaragaye mu rukiko ku buryo Maitre Gatera Gashabana wunganira Adeline Rwigara yisanze ari wenyine mu rukiko. Aha mu rukiko Diane Rwigara yakunze kugaragara mu biganiro na Maitre Gatera Gashabana kandi acishamo akamwenyura. Umwari Diane Shima Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru k'ubushinjacyaha butabahaye ihamagaza arubanzi bategeka kwitabira iburanisha ry'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko we na nyina umubyara Adeline Rwigara bahawe urutonde rw'abazaburana kuri uyu munsi, gusa kandi ko Maitre Buhuru umwunganira yarafite izindi manza. Maitre Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko yunganira nawe ari uko byagenze, kandi ko impamvu yatumye atitabira iburanisha ari uko arwaye. Urukiko rwari rufite ibaruwa rwahaye ubushinjacyaha uregwa yanditse ikubiyemo iby'uburwayi bwe, asaba ko Maitre Gashabana yamwunganira adahari. Hahise havuka impaka zitamaze igihe kirekire ku baburanyi bombi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mukunzi na mugenzi we Bwana Faustin Nkusu navugira uru rwego, babwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko kuba baramenyesheje abaregwa umunsi w'iburanisha bihagije. Bavuze ko ihamagaza rubanza itaba ngombwa ku manza ziburanishwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, basobanura ko byaba ngombwa bibaye ari urubanza mu mizi. Babwiye uregwa ko ariwe wajuririye ibihano by'umucamanza wa mbere, bityo ko atari guha agaciro urubanza rwe. Aba bashinjacyaha babwiye umucamanza ko kuva Maitre Buhuru n'uwo yunganira bari bamenyeshejwe umunsi w'iburanisha bigaragara ko hari ikibazo hagati yabo. Bavuze ko Maitre Buhuru yasibye atabimenyesheje urukiko, kandi ko bihanirwa n'amategeko, basaba urukiko kugira icyo rukora rushingiye ku mategeko. Mu migendekere myiza y'urubanza Bwana Faustin Nkusi yashimye uburyo Adeline Rwigara yandikiye urukiko rugaragariza ko arwaye atabasha kuza kuburana. Gusa yongeyeho ko ikindi gihe yaramuka arwaye ibaruwa ye yagiherekezwa n'ibyemezo bya muganga ubifitiye ububasha. Ku mpamvu yo kuba Adeline Rwigara yari yasabye kuburanirwa adahari na Maitre Gashabana, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bihabanye n'amategeko, buvuga ko agomba kwiburanira Maitre Gashabana akamwunganira mu mategeko. Diane Rwigara yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana n'umwunganizi wa adahari, asaba umucamanza kumubaho undi munsi akazitabira iburanisha. Nyuma y'izo mpaka byabaye ngombwa ko urukiko rufata iminota 10 yo kwiherera rugasuzuma izo nzitizi. Rwemeje ko ibaruwa Adeline Rwigara yanditse itanga ikimenyetso cy'uko arwaye, kandi ko Maitre Gatera Gashabana adashobora kumwunganira adahari. Kuri Diane Shima Rwigara, umucamanza yavuze ko kuba Maitre Buhuru umwunganira atabonetse mu rukiko nta shingiro bifite. Yavuze kandi ko kubera uburemere bw'ibyaha uregwa ashinjwa adashobora kuburana atunganiwe. Mu nyungu z'ubutabera, umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza. Diane Rwigara, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka 2017. Komisiyo y'amatora yavuze ko yakoresheje uburiganya kugira ngo agere kuri iyo mikono. Areregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro bitandukanye yagiye aho itangazamakuru ubushinjacyaha buvuga ko bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Nyina umubyara Adeline Rwigara wararegwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri, n'ibyaha bikomoka ku biganiro kuri telefone n'abavandimwe be bari hanze y'igihugu. Ibyaha byose abaregwa barabihakana, bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki bigamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Nibutse gusa ko Amahoro Anne Rwigara w'urukiko rwamurekuye by'agateganyo rusanze nta mpamvu zikomeye zo gukomeza kumufunga. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2017 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko abaregwa baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza ku byaha bakurikiranyeho buvuga ko ari iby'ubugome. Bihabanye kure n'indi minsi yabanje mu rubanza rwa mbere mu rukiko rukuru, noneho byari ibisanzwe nta mutekano wakajijwe. Ni urubanza rwitabiriwe n'abavandimwe babaregwa n'abaturage basanzwe bake, itangazamakuru, abakozi ba za ambasade n'abashinzwe umutekano bari bambaye gisivili. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, Diane Shima Rwigara, yiyongereye ku rutonde rw'abagenzi be batatu nabo mu bihe bitandukanye bashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda bikarangira bakomereje ubuzima bwabo muri gereza. Bamimburiwe na Dr. Theoneste Niyitegeka washakaga kwiyamamaza mu 2023 ntiyuzuza ibyangombwa. Mu 2008 inkiko zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka 15. Mu 2010 umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemeye gukorera mu Rwanda FDI inkingi Madame Victoire Ingabire nawe yashakaga guhatanira gutegeka inkiko zamuhamije ibyaha by'iterabwoba n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Muri uwo mwaka nyine wa 2010 Maître Bernard Ntaganda Président Fondateur w'ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na magingo yaryacitsemo ibice bigoye kumenya umubare wabyo inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo zimuhanisha imyaka 4 y'igifungo ubu yarangije igihano ari degembya. Aba banyapolitiki bose uko ari bane bavuga ko ibyaha baregwa ari icyo bita ibihimbano bishingiye kuri politiki bigamije kwigizayo batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Hatagize igihinduka iburanisha ry'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kubo kwa Rwigara ryazasubukurwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagirusa arakenuye tukiri mu gihugu cy'u Rwanda imigambwe ibiri ya politike PCR na IDPR iriyamiriza igikorwa cy'u Faransa cyo gutanguza amatohoza amashasha kwahenuye indege wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Iyo migambwe isigura ko ico gikorwa igihugu cy'u Faransa gikora kiri mu rwego rwo gusotora u Rwanda. Inkuru tubaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye.
Ishyaka riharanira ubumwe bw'abanyarwanda na demokarasi IDPR magambo ahinnye y'igifaransa n'ishyaka ry'abakozi PSR riratangaza ko ryatangiye ibikorwa byo kwamagana icyaha mashyaka yise politike y'igikoroni igihugu cy'ubufaransa ifite ku Rwanda. Aya mashyaka yombi yatangiye gahunda yo kwandikira za ambasade zikomeye ziri hano mu Rwanda inzandiko zigaragaza uruhare rw'abafaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Baragaragaza kandi uburyo ubufaransa buhora buzana ikibazo cy'indege bushaka gucubya ibitekerezo bya leta y'u Rwanda ku ruhare rwayo. Gana Nizeyimana P uyobora ishyaka rya IDPR avuga ko bazifashisha inyandiko ariko n'imyigaragambyo ishobora kuzazamo.
Imyigaragambyo ushobora gukora imyigaragambyo mu Rwanda urabisaba noneho ukabyemererwa. Iyo amaze kubyemererwa urabikora. Imyigaragambyo rero twe dukora itandukanye na yindi njya mbona mu bihugu bitandukanye muri Afurika duteganya kuba twazakora. Nubwo iyo step turageraho ntabwo duteganya kuzatwikira mapine mu mihanda cyangwa gutumena amazu. Twe dukora imyigaragambyo mu ruko abanyarwanda tuza kamaro k'amahoro tuzaho gusenya byatugeze. Ntabwo twakora imyigaragambyo yo gusenya. Twe dukora imyigaragambyo mu mahoro tugaragaza ibitekerezo byacu bijyanye no kugaragaza uruhare Faransa bwagize muri jenoside no kugaragaza agasuzuguro bakomeje gukorera u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange.
Bwanize Imana Perezida wa IDPR avuga ko gahunda yo kwamagana politiki y'Abafaransa ije nyuma y'uko mu minsi ishize iki gihugu cyongeye kubura dosiye y'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu munyapolitiki w'ishyaka IDPR yemeza ko u Faransa bubikora bugamije guhisha uruhare rwabwo muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Kuri Nizeyimana avuga ko kari agasuzuguro gakabije.
Tukabihagurukira noneho tureba agasuzuguro bafite aho bashaka guhuza Minisitiri w'Ingabo nyakubahwa James Kabarebe bakamuhamagaza mu Faransa kuzajya guhura n'umutangabuhamya w'amakabyankuru. Umutangabuhamya wiyise ngo ni cyangwa James Munyeragwe aho yagiye gushinja cyangwa gutanga amakuru twe tubona ko ari imburagihe ariko adakwiriye mu by'ukuri. Iyo tumurebye ntabwo tubona ko akwiriye kwakirwa n'ubucamanza bw'Ubufaransa kuko ni umuntu wacitse igihugu, ni umuntu wahoze mu ngabo z'u Rwanda yoherezwa mu Bwongereza arangije amasomo ye aho kugira ngo agaruke acike igihugu atangira gukorana n'udutsiko turwanya leta y'u Rwanda.
Ishyaka IDPR na PSR bavuga ko ibyo Abafaransa barimo ubu bifite aho bihuriye n'ubukoroni buvuguruye.
Haburaga amezi atatu iperereza rirangire burundu ripfundikirwe nibwo noneho haduse uyu mutanga w'abanya bundi bita James Munyeragwe yongera atanga ubundi buhamya twagerageje kugaya cyane tunerekana ko budakwiriye guhabwa agaciro n'ubucamanza ubwo ariko bwose. Niyo mpamvu twarakajwe n'icyo gikorwa ariko icyaturakaje none cyane n'ukongera kwata ku Rwanda igihe perezida wacu agiye kuyobora African Union. Bigaragara ko Ufaransa gushaka kwitwaza iriya ndege kugira ngo muteshe agaciro, muteshe credibility yari afite hagati y'abanyacyubahiro bagenzi be bayobora ibihugu bya Afurika no ku isi yose muri rusange.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri ambasade 15 zirimo izikomeye iz'Abanyamerika, Abongereza, Abadage n'Ababirigi ndetse n'izindi z'ambasade zikora hano mu gihugu abo nibo bari bamaze kugezwaho ubutumwa bw'ayo mashyaka bugaragaza uruhare rw'Abafaransa ku byabaye muri jenoside yo mu Rwanda. Uganda. Mu Rwanda hamaze gukorwa amaperereza ageze kuri ane waba yarahanuye indege yari itwaye Perezida Habyarimana. Harimo abiri yakozwe n'Abanyarwanda n'andi abiri yakozwe n'abacamanza b'Abafaransa, Jean-Louis Bruguière mu mwaka wa 2006 ndetse na Marc Trévidic afatanije na Taripu mu mwaka wa 2012. Aya mashyaka IDPR na PSL ateye ikirenge mu byo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yaraherutse gutangaza, avuga ko urugamba u Bufaransa burimo kurwana bushaka gukingira ikibaba abayobozi babwo bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi budateze kurutsinda, kuko ngo ntawahisha ibintu byose. Umubano w'u Rwanda n'u Bufaransa umaze igihe ugaragaramo agatotsi. Hashize iminsi myinshi ambasade y'Abafaransa mu Rwanda itagikora, ndetse kuva naho ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa ahamagariwe kugeza n'ubu ntarasubirayo. Ambasaderi Kabare yahamagajwe nyuma y'uko ubutabera bw'u Bufaransa busabye ko Minisitiri w'Ingabo James Kabarebe yazabwitaba ngo ajye gutanga ubuhamya ku ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana mu kwezi kwa kane mu 1994. Mu kiganiro n'abanyamakuru batandukanye bakoreye ibitangazamakuru byo mu Bufaransa cyabaye tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10, Minisitiri Mushikiwabo yatangaje ko u Bufaransa bumaze igihe burangwa n'imyitwarire yuje agasuzuguro. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika arakomeje. Tunyarukire noneho Arusha. Urugaga rw'abacuruzi bo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba basabye umunyamabanga mukuru w'uwo muryango ko yabafasha akabarohereza mu kazi kabo. Bavuga ko hakiri inzitizi nyinshi mu gukora ubucuruzi rwambukiranya imipaka y'ibihugu bitandukanye, cyane cyane hagati y'u Burundi n'u Rwanda no hagati y'u Burundi na Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urarusha mu gihugu cya Tanzania, Pierre Claver Niyonkuru afite inkuru irambuye.
Urunene rw'abagwiriza tunga mu karere ka Afurika y'Ubuseruko ruvuga ko abanywanyi babwo mu bihugu bitandukanye bagira ingorane mu gihe bariko barajabuka imipaka. Akarorero batanga ni igihe baja kurangura mu bindi bihugu canke bashoreyeyo ibidandazwa, bagiye gushingayo amahenguriro, bagiye gusabayo ubuzi canke bagiye kurahura ubwenge. Ubwo runani East African Business Council gwemeza ko izo nzitizi zifatiye ku mahera yo kuriha mu gusaba ibyangombwa byo kuhakorera canke kuhaba nko muri Tanzania, hamwe n'amakori n'amatagisi agisabwa mu bihugu bimwe bimwe. Bavuga ko n'uruja n'uruza rutifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda bituma urudandazwa rucumbagira. Jim Kabeho atwara urwo runani yavuganye n'Ijwi rya Amerika inyuma y'umubonano bahawe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Ati ibigo byacu byarumvikanye ko haba urudandazwa rutagira imbibe, gutwara imitahe, kuja gukorera aha canke hariya. Ariko gushika n'ubu haracari ibihugu bitarabishira mu ngiro, ugasanga barashaka amahera menshi mu kurondera ibyangombwa byo kuhakorera nko muri Tanzania, amakori n'amatagisi n'ibindi. Nahacu rero kuza kubwira umunyamabanga mukuru wa EAC kugira ngo nawe yegere ibyo bihugu maze tworoherezwe mu kazi kacu. Twamweretse n'ahandi ibigoye nk'uruja n'uruza hagati y'u Burundi n'u Rwanda bikagira ingaruka ku rudandazo rwacu. Ambasaderi Ribera Mfumukeko, umunyamabanga mukuru wa EAC, arabizeza ko we n'inzego z'uwo muryango bagiye kuvugana nabo vyega bose kugira ngo ivyumvikanywe ko n'ibihugu bishigwe mu ngiro. Mfumukeko amagara ibihugu vyose kumenya ko igisata c'abikorera utwabo arico mushinge w'iterambere, gutyo ko kibwirizwa koroherezwa kugira ngo haboneke n'ubuzi.
We as policymakers, our governments,
nk'ibihugu cyo kimwe n'umujyango wa Afrika y'ubuseruko tubwirizwa kuba abambere borohereza abanyamitahe n'abagwizatunga kugira ngo abafite imitahe mito bisununure abadafite imitahe nabo bayironke. Ikindi nuko tubwirizwa korohereza abazana imitahe bavuye hanze y'akarere kuko kwise nzima bikorera utwabo nibo bateza imbere ibihugu, gutyo akazi kaboneke kuko no gwaruka nta kindi ruturindiriye ko atari uko tugwiza akazi. Twabemereye ko tugiye gukorana neza tukabashikira aho badashika. Ikindi nuko tugiye gushiraho uburyo bw'uko dushira habona ahari amahigwe hose kugira ngo abashaka kuzana imitahe bamenye bati mu Burundi hari ibi, muri Kenya hari ibi n'ahandi gutyo.
Which can be found in each EAC partner states.
Abo bagwizatunga bakiriwe n'umuryango wa EAC mu gihe haheruka gusohoka icegeranyo ciba nk'isi yose cerekana ingene ibihugu byorohereza bagwizatunga ku isi. Mu muryango wa Afrika y'ubuseruko igihugu kiza mu kibanza ca mbere no Rwanda, hagakurikira Kenya, mu gihe mu kibanza ca nyuma hari Uburundi. Urunani rw'abagwizatunga rwagize ico ruvuga kuri ico cegeranyo.
I'm happy there are some countries.
Turajyohewe ko hari ibihugu byateye intambwe mu korohereza abanyamitahe urabyico cegeranyo, ariko duhamagarira n'ibindi byasubiye inyuma canke bitateye intambwe ku byo kwikubita gashi bigakura inzitizi zihari hama nk'umuryango tugatera tuje imbere.
We move up.
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko nawe umenyesha ko witeguriye gufasha ibihugu bihugize korohereza abanyamitahe kugira ngo haboneke ibibanza byiza mu makungu.
In all EAC countries, they have investment.
Murazi ko ibihugu byose bifite inzego zijejwe korohereza abanyamitahe, natwe turakora uko dushoboye nk'umuryango kugira ngo abagwizatunga baroherezwe. Natwe turashima ko hari ibihugu byateye imbere mu bibanza ariko haracari hagahaze. Gusa intumbero nuko bokoroherezwa cyane, hari n'ibisata ngabijejwe gutanga impanuro ku banyamitahe n'abagwizatunga.
And we provide advice.
Urunane rw'abagwizatunga ruvuga ko rutangazwa no kubona izo nzitizi zikihari, kandi ibihugu byose bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko byarateye umukono ku masezerano y'isoko rusangi haraheze imyaka irenga indwi. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika ribafitiye muri kano kanya tuyabandanirize mu gisata c'impunzi. Abarundi barenga amajana ane bahungutse bava mu makambi y'impunzi ya Nduta na Mutenderi mu gihugu ca Tanzania. Leta y'u Burundi n'ishami rya ONU ryitaho impunzi RCR barashimishwa n'uko igikorwa co gutahukana impunzi kiriko kiragenda. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu imakamba mu Burundi, Chris Munezero.
Abarundi bahungutse bava mu makambi y'Induta na Mutenderi mu gihugu cya Tanzania bakiriye mu ikambi y'ifata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda. Bose hamwe bagera ku 441 bakaba bagabuwe mu miryango 137 yari yahunze amakomine agize intara ya Rutana. Abo bahungutse barashimishwa no kubona bagiye gusubira mu mihani wabo, ariko bakaba bafise amakenga ko kugene bagiye kubaho mu gihe bashitse bihe vyirima vyaratanguye n'amashuri akaba amaze ukwezi kurenga atanguye.
Nanavuye mu gihugu mu kwezi kw'indwi, nari mvuye mu Rutana mu ikomine ya Giharo maze y'umwaka n'amezi abiri.
Tusaba mwebwe abarongoye igihugu nk'ibijanye imbuto, ibikoresho byo mu nzu, isuka n'ibindi kugira ngo tukurako twokwirukanga kugira turana ko twahambye abandi. Fise umuryango w'abantu 9 kuko bamwe n'abanyeshure. Abategurumbe cyo twabasaba kugira ngo bayidushiremo ingufu kugira ngo turabe ikintu tubonyaruka kugira abaje mu ishuri abandi. Ikibazo kiriko kirahera cy'umwaka nabo boja mu kiringo cy'icyo kibazo. Hama nyimba byasabwa ko bari basanzwe biga hariya tugasanga yuko onye byosabwa yuko bogenda ku murongo w'abandi kugira ngo turabe nako boshora kwimuka.
Shanara Hatungimana, umuyobozi ajeje yo gutahukana impunzi no gusubiza mutwaba bazitejejwe mu bushikiranganji ujeje intwara yo hagati, araremesha abo bahungutse ko abana babo bazoronka aho biga bagafashwa no mu vyirima.
Ubisanzwe ntibaracegwa cyane nk'abarimye ubu henshi imvura ni ikigwa, abambere nibo bateye, hariho n'abandi bakiriko barasiza, kandi nabo nyene babinezerewe tubabwiye ko bashikira mu isiza bumvise bibaguye neza. Hanyuma abana abo mashuri nabo yatanguye kubera ko ari igikorwa cyiteguriwe, abayobozi b'amashuri barabizi, mu gihe umwana ashitse yaje azanye ibyangombwa baraheza bakamwakira bivanye n'ahageze. Igihe ntikiraba kirekire cyane ku buryo umwana yoca amara umwaka wose ari mu rugo.
Ubushikiranganji bujeje intwaro yo hagati buramenyesha kandi ko buriko burifadikanya n'ubushikiranganji bujeje gushigikirana hamwe n'ishiramwe FAO mu kurondera imbuto gusahiriza mu vyifungurwa no kurondera mabati ku Barundi bariko barahunguka. Ishiramwe HCR na leta y'u Burundi bamenyesha yuko ubu Abarundi bamaze gufashwa gutahuka barenga gato 700 mu masezerano yasinywe hagati ya leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishirahamwe HCR, nuko impunzi z'Abarundi 12,000 bazoba batahutse gushika mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka w'u 2017 mu mabanda. Kisi Munezero, Ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru itahuka ry'impunzi niyo dusorejeho. Tukaba tubashimiye mwese ko mwadutseza amatwi. Dushimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru mwagejwe na Diane Ntazwe na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza.